Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriho neza nshuti muduteze amatwi, na Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Abantu bitwaje imbunda ku mugoroba w'ejo kwa gatanu tariki 30 ukwezi kwa 10 bashimutiye abantu bane i Malindi bo muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bantu bane barimo impunzi imwe y'Umurundi yo mu nkambi ya Murongwe. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyo nkambi zivuga ko ziteye ubwoba n'uko umuco wo gushimuta wadutse muri teritwari ya Fizi.
Umva abantu bafatiwe n'ahantu hafi y'igisagara cy'imihana, ariko nta muntu n'umwe yashoboye gutabara. Rero twebwe nk'impunzi ngaha kandi umva ko harimo n'umurefuji ari muri iyo modoka mugenzi wacu, bise ubwoba bwinshi kuko ibintu biguma biducako kuva aho dushikiye muri iyi kambi ni byinshi.
Uwo ni Jacqueline Niyonsaba, umwe mu mpunzi zo muri iyo nkambi ya Murongwe. Nongeye mbaha ikaze mwese mu makuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bitwaje imbunda ku mugoroba w'ejo kwa gatanu tariki 30 y'ukwezi kwa 10 2020 bashimutiye i Malindi muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo abantu bane barimo impunzi imwe y'Umurundi iba mu nkambi ya Murongwe. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyo nkambi zivuga ko ziteye ubwoba n'uwo muco wo gushimuta wadutse muri teritwari ya Fizi. Inkuru irambuye muragezwa n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nk'uko bitangazwa n'umuyobozi wungirije wa Societe Civile mu mujyi wa Baraka, Bwana Motari wa Mulendera Mateso avuga yuko abo bantu bane bashimuswe bageze i Malindi mu birometero bigera kuri 12 mu mujyi wa Baraka, barimo abakozi babiri b'ishyirahamwe Jadra n'impunzi imwe yari yahawe lifti hamwe n'umuturage umwe wari usanzwe agiye muri mbaho mu nkambi ya Murongwe. Uku gushimutwa kw'abo bantu bari bavuye mu nkambi ya Murongwe berekeza mu mujyi wa Baraka abyemezwa n'umuyobozi w'iyi nkambi Dominique Ntamubana.
Hari imodoka y'ishyirahamwe rya Hadra risanzwe rifasha muri iyi site ya Murongwe ibijyanye no kwiteza imbere, yari bari batashe. Hanyuma rero harimo n'impunzi imwe bari bamwunguruje, hanyuma rero bageze hirya y'ikambi nko ku birometero 2 niho bahura n'abagizi ba nabi, barabahagarika bafise intumbero yuko baca babakura mu muduga bakabajana. Barabajanye, amakuru dufise nuko bajanye abantu bashika kuri 4 harimo abakozi 2 b'iryo shirahamwe Adra hamwe n'uyundi yari kwarakorera igikorwa Adra cyo gushinga amamashini ahura ibigori. Hamwe rero n'uyo niyo mpunzi imwe yahoze ari na arongoye n'iyi kambi yacu yitwa Remy Mathieu Bigirimana. Ayo makuru na yukuri kakarere turabona yuko tutorohewe na gatoya kuko subwa mbere bibaye. Murabizi yuko atamwaka wari bwahere bari bajanye umukozi wa HCR baramumarana igihe. Murabizi yuko hari n'umukozi wa MSF byabaye ko binatuma iryo shyirahamwe ritagikorera muri aka karere kacu. Turabona yuko ari ikibazo kitoroshe.
Bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe rya Adra bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza yuko ari abantu bane baraye bashimuswe barimo abakozi babo 2 ba Adra bari bavuye mu nkambi ya Murongwe, aho bari biriwe mu mirimo yo guhugura amashyirahamwe y'impunzi ibijyanye no kwihangira imirimo. Nubwo bamwe muri abo bakozi ba Adra birinze kuduha amajwi, bavuga yuko bashimuse bagenzi babo bari gusaba amafaranga angana n'ibihumbi 50 by'amadolari kugira ngo babarekure. Uyu muco wo gushimuta abantu wadutse muri teritwari ya Fizi yiganjemo imitwe yitwaje ibigwanisho uteye impungenge zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Murongwe. Jacqueline Niyonsaba ni mpunzi yo mu nkambi ya Murongwe.
Jewe n'ukuri nk'impunzi yo ngahe Murongwe numva ubwoba bwinshi cyane kuko ibi bintu biriko biraba mu zone Fizi ni ibintu bidutera ubwoba cyane. Kumva nk'ejo ngo hari mu gihe cy'isaha 9 ngo abantu abakozi bo muri Adra bahajya ariko barava mu kazi batashi yo babibaraka ngo bafatiwe aho hantu bitwa i Malindi, ariko ni ibintu bidatahurika aho hantu kuko ijya modoka birimo n'amaburi bakunze kugenda batari munsi y'abantu barenga 4 kumva ahantu bafatiwe na hantu hafi y'igisagara cy'imihana ariko nta muntu numwe yashoboye gutabara rero twebwe nk'impunzi ngaha kandi ndumva ko harimo n'umurefugi ari muri iyo modoka mugenzi wacu dufise ubwoba bwinshi kuko ibintu biguma biducako kuva aho dushikiye muri ikambi ni byinshi nk'abamaze kwicwa batugwa ibiziga ngaha ni benshi bamaze gushika bane batogwa ibiziga tutaza babishe hari umunyeshuri yapfuye agiye ku ishuri inyuma y'ikambi ntituza bamwishe ubu rero naho badutse no mu bapartenaire twebwe nk'impunzi dufise ubwoba bwinshi ubu n'ibikorwa bimwe bimwe birahagaze byo kuja inyuma y'ikambi ubuzima bwacu ugiye guhagarara mu gukora mukujya mukurondera icyo dufungura twahora tuja inyuma y'ikambi kuko dukubisa amezi atandatu tudapokera no gupokera ntidupokera kubumva yo kudapokera bituma tuja kuronda ubuzima bwo hanze none ubugiye katagaruka twebwe nk'impunzi ntitubone nyine tugiye kubaho kabisa turafise ubwoba bwinshi cyane
ubuyobozi bwa societe civile muri Baraka buvuga yuko muri uyu mwaka w'2020 muri territoire ya Fizi abantu bitwaje imbunda bamaze gushimuta abakozi bakorera amashyirahamwe MSF Action Aid HASER ndetse na ADRA babarekura ruko barinze gutanga amafaranga Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika uvira mutara kivuye
Vedaste Ngabo arakoze turakomeza muri Tanzania aho amashyaka abiri ari imbere mu gihugu uyu munsi kwa gatandatu yavuze ko atazemera amajwi yavuye mu itora rya perezida byahaye muri iki cyumweru indi manda perezida uri ku butegetsi John Magufuli Freeman Mbowe umuyobozi w'ishyaka Chadema ku rubuga rwa Twitter rw'ishyaka rye yagize ati turasaba ko amatora ahita asubirwamo turahamagarira umuryango mpuzamahanga n'indi miryango kutemera icyo twabwiwe ko ari itora rusange kandi turabahamagarira gukora igikwiye avugiye mu nama yari yitabiriwe n'amashyaka yombi Chadema n'irindi shyaka riri imbere ACT Wazalendo Mbowe wayoboye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko yasabye abayoboke bayo gutangira imyigaragambyo irwanya itora Tundu Lissu wari kandida perezida yise ikinamico Komisiyo y'Igihugu cya Tanzania ishinzwe amatora ejo kwa gatanu yatangaje ko Magufuli yatsinze itora ryo kwa gatatu nyuma yo kwegukana 84% by'amajwi atsinze Tundu Lissu w'ishyaka Chadema wabonye 13% by'amajwi Magufuli yarahiye ko azatsura ubukungu abinyujije mu kuzuza imishinga yatangiye muri manda ye ya mbere iyo irimo urugomero rushya rwo gutanga umuriro w'amashanyarazi umuhanda wa gari ya moshi n'indege nshya zo gukora ingendo imbere mu gihugu cyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yinubiye ko ubuyobozi bwe bwahize abashyize amajwi hejuru banenga ubutegetsi bufunga ibitangazamakuru kandi bukumira mitingi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Lissu wari imbere mu bari bahanganye na Perezida Magufuli yarashwe inshuro 16 mu 2017 kandi kugeza ubu ntibirasobanuka guverinoma ihakana kuba yibasira abayirwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yavuze ko ifite impungenge ku byerekeye amakuru yo gutambamirwa kw'inzira ya demokarasi mu gihe cy'itora muri iryo tora hari bitaragenze neza muri ibyo harimo gukoresha ingufu ku basivili badafite intwaro gushyira impapuro zatoreweho mu dusanduku gufunga abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi no gushyira inzitizi ku bakozi b'amashyaka ya politiki babuzwa kugera ku biro by'amatora nk'uko ambasade ya Amerika yabivuze hagati aho ishyaka riri ku buyobozi CCM ryatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko ubwo amajwi ya nyuma yatangazwaga ryaba ryari rimaze kubona ibice birenga 90%.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
kuri uyu wa gatanu ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Burundi OBR cyatunganyije inama ihuza icyo kigo n'abaserukira abakenyezi mu bucuruzi intumbero y'iyo nama kwari ugusobanurira abo barongo y'abandi ingaruka mbi z'ubucuruzi ndengamipaka kuba gukora no ku gihugu inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda Desire Atungimana
muri yo nama hagati y'indongozi z'abakenyezi bakora urudandazwa n'ikigo cy'igihugu BEC kijejwe gutoza amatagisi n'amakoni mu Burundi. Umuvugizi wa BEC Standing Ndakumana yarasiguriye izo ndongozi ko gukora urudandazwa ndengambibe rukogwa hanini mu Burundi n'abakenyezi nk'uko ico kigo kibishikiriza ari uguhomvya igihugu abarukora nabo bagashobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Standing Ndakumana abanza gusigura ico bere yita urudandazwa ndengambibe.
Tuvuze urudandazwa ndengambibe n'urudandazwa dufate aba bantu baje gurangura hanze y'imbibe z'u Burundi canke bagashorera hanze y'imbibe z'u Burundi. Ngaha anya bakenyezi murabizi baragenda mu Buganda, baragenda ho muri Kongo, baragenda muri Tanzania bagiye kurondera bashoye ubwa mbere bashoye ibidandazwa byo ngaha mu Burundi. Hari abatwara amavuta, amamesa, hari abatwara umwimbu utandukanye w'ibiribwa, hanyuma bakazana mu Burundi ibidandazwa bya nkenegwa ari ibi by'amaji tubona ku isoko, imiceri, ubufu, amavuta, ibitenge, inzoga zitandukanye. Nubwo rudandazwa rero ndengambibe kandi rurahari kandi ni rwinshi, naho tubona yuko mwe nabo badandaza kenshi batazwi n'amategeko.
Standing Ndakumana amenyesha ko bahisemwo kugirana iyo nama n'abaserukira abandi kuko arizo ncabwenge. Ati bamaze gutahura nabo baraheza bagaca baja kwigisha abo barongoye.
Ikigobe ntikijejwe gusa gutororokanya amahera, turanajejwe kwigisha abadandaza batanga kori kugira ngo bamenye ineza yo gukorana n'ikigobe, bamenye ineza yo gutanga amakori n'amatagisi. Tubanza gukorera kubaserukira abandi kuko turabizi neza yuko ubunye abadandaza bari mu mashirahamwe atandukanye. Abitavye rero no munsi turizeye neza bamaze gutahura nibo batahuza abandi kuko turazi neza yuko bakunda kuvuga ati nifi mu gupfa ihera ku mutwe. Twe rero natwe no mu kuyikiza dugomba guhera ku mutwe duhere kubarongoya abandi.
Umwe mu baserukira abakenyezi Fidele Bivugire aremanga ko mu bakenyezi aserukira harimo akora mwene ugo rudandazwa kandi ko hari abahura n'ingorane nyinshi agaruka kuri zimwe zimwe.
Ukigenda nta kibazo kuko utwaye amafaranga nta uyakwaka mugabo uvuye kuzana ivyo bintu ugarutse kubera kutamenya ugasanga waguze nk'ibintu bitarekuwe n'amategeko babifata ugacutera induru hejuru ngo baranyibye canke naho hari waguciriye agace ati ibi bintu ni wabicisha hajya kwibarabara hajya habona barabikwaka agaca gerageza guca mu mazi canke akabihereza nka hariho utwana twama tuza vuba twaza imizigo twamenyereye guca mu mazi tukabatwaza bogoroye bagaheza bagaca babaha amahera. Hari igihe rero ushobora guhura n'ubwo bwana bw'ububandi cyangwa n'abantu bakuze bariho babikora bakora ako kazi nyine ko kuja gutse ibintu by'abantu baciye mu kinywabi. Hari igihe rero babikora bagaca babinyuruza bakabicisha handi bakabitwara wewe ukaza kuja ukuciye mu nzira nziza ngo muraza guhurira hariya ukarindira ukabura.
Bivugira amenyesha ko bagiye gukomeza inyigisho kuko abadandaza bavuka buri munsi bakaguma muri ayo makosa.
Hari igihe rero abantu bagira icyo no kwita ko ari kura y'ukuja kurangura nk'akantu bumvise umenga karimo amahera ngo nakayazanye bose bagaca bajaye. Muri icyo gihe barashobora kuvukira rimwe ari benshi kandi bakavukira mu bujuju. Rero obere igumizako kandi natwe tuguma dusaba ngo babandanye badufashe kuza turigisha abo bose bariko baravuka. Bizokwama nibaza ko bazokwama batwemerera kugira ngo babe hafi yacu kuko bizokwamaho hazokwama ariko hariho abariko baravuka. Usaba yuko umwe wese agenda akabwira mugenzi we. Hazogera n'igihe dusubire tubahamagare aba baje muri izi nyigisho bahamagare n'abandi bo babarigishije kugira ngo dusuzume yuko inyigisho zatanzwe ziriko zirashigwa mu ngiro.
Mu kigo OBE abamenyesha ko inyuma y'izo nyigisho zahawe abaserukira abandi kuri uno wa gatanu bateganya kuzoshikira abadandaza mu masoko no ku mipaka aho bakorera kugira nabo bigishwe imbona nkubone. Standing Ndakumana ariko akaba atamenyesheje ryari izo nyigisho zizotangira. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Nkuko twari tubivuze mu kanya, Komisiyo y'Igihugu cya Tanzania ishinzwe amatora ejo kuwa gatanu yatangaje ko Perezida John Magufuli yatsinze itora ryo kwa gatatu nyuma yo kwegukana 84% kwijana by'amajwi. Cyakora amashyaka abiri ari imbere muri Tanzania uyu munsi kwa gatandatu yavuze ko atazemera amajwi yavuye muri iryo tora rya perezida ryahaye muri iki cyumweru indi manda perezida uri ku butegetsi John Magufuli. Aya mashyaka ni Chadema na ACT Wazalendo yo ashaka ko itora rihita risubirwamo nk'uko Freeman Mbowe umuyobozi w'ishyaka Chadema ku rubuga rwa Twitter rw'ishyaka rye yabivuze. Cyakora umukuru w'intumwa z'itsinda ry'ibihugu byo mu muryango w'Uburasirazuba bw'Afurika zacunze amatora muri icyo gihugu cya Tanzania, Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora Burundi avuga ko intumwa zoherejwe mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania zabonye amatora muri rusange yaragenze neza. Ntibantunganya yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya umukuru w'umurwi w'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika wariko uracungira amatora mu gihugu cya Tanzania, murakoze cyane gose ku kanya muto kugira ngo tuganire kuri aya matora. Muri iki gihe hari amakuru ariko yatangazwa ko abatavuga rumwe na leta bashobora kuba bariko barahakana ibyavuye matora. Mwebwe mwagenduje ayo matora yagenze gute?
Twebwe umugwi wacu uko bivuze ugizwe n'abantu bavuye mu bihugu bigize rino shyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika yo mu buseruko, hari abantu 59 twashoboye kurungika uturere atari duke dushika kuri 12, hanyuma bakaraba bakiweza ingene amatora yabaye. Mu vyegeranyo badushikirije mbere muri kano gatondo bose batubwiye ko amatora aho bari bari aho babonye aho baravye yagenze neza. Kandi natwe mu cegeranyo ahubwo mu itangazo duheje gusohora tugashikiriza abamenyesha makuru icyo tuvuze ko ari cyo twabonye. Twongera rero dusaba abantu bose ko mu byo bakora byose muri aya matora ukwama bashira imbere amahoro umutekano w'igihugu, hanyuma hari ufise akariganga muhogo akitubura inzego zibiraba zitunganywa n'amabwirizwa y'ibibashingiro by'igihugu n'ayandi mabwirizwa agenga amatora, tugahanura yuko atanumwe yoza gufata inzira ishobora kubangamira amahoro n'umutekano mu gihugu iyo hari icyo agira ati kirambakiye kugene aya matora yabaye.
Umwe mu bategetsi bakomeye bariko baritoza muri ayo matora batavuga rumwe na leta, Gatundu Lissu Sekwi Mugambwe Chadema, wewe yavuze ko ivyabaye ku munsi wa gatatu atari amatora ahubwo vyabaye nko kuvuma intwaro ya demokrasi. Amajambo yashikirije mu yavuga kwiki?
Reka kuri jewe niyo ni demokrasi kuko umuntu washobora gushikiriza icyumviro afise kuri gicanye kiriya, gusa ikintu umuntu ashobora gusaba ari nk'umuntu waje guhagararira amatora gucungira amatora sinzi ko ariko twabivuga ni uko ivyo abona byose bitagenze neza iyo bishyira ku rutonde ariko ntibyemeza, hanyuma akabishikiriza aziza kubishikirizwa niho umuntu aheza akagira ati ndashobora kubona yuko ivyo avuga bifite ifatiro.
Murashaka kutubwira ibitigiri vyavuye muri ayo matora ku ruhande rw'umugambo uri ku butegetsi n'uruhande rw'abatavuga rumwe na leta?
Oya jewe siwo murimo wa twebwe tuza gucungira amatora, uwo ni murimo w'umugwi ujejwe gutegura amatora. Icyo nakubwira gusa ni uko muri kano kanya turiko turavugana batubwiye yuko hashobora gushikayo yuko masaha ari imbere bashobora gutangaza amajwi ya nyuma y'ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha turarindiriye dushobora kwitaba uwo mugirwa mugabo habaze iminsi kuvejo ego kuva hirya hejo bagenda batangaza kuri televiziyo ibyo bagiye bakura mu bice amatora hose yatunganijwe. Warabona yuko hari imigambwe ibiri izi imbere y'iyindi, ni umugambwe uri ku butegetsi muri kino gihe n'umugambwe nyene Chadema ari umugambwe urimo uwahiganirwa ikibazo cy'umukuru w'igihugu twiza ry'uwo mugambwe.
Ibiharuro vyimfata kibanza biriko biratangazwa vyerekana ko ubwambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi eka no mu nama nshingamateka. Izo rero bikaba vyatumye ko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ivyo bitigiri vy'umurengera vyerekana ko muri ayo matora habayemwo amahinyu canke eka ibintu bitaciye mu buryo aho mubivuga kwiki?
Urumva ndi kubona kuvuga iyo umuntu avuze ati vyaciye mu mahinyu canke hehe ndasonereye icyumviro ciwe mugabo kandi ndagira nti ibyo bavyiza umuntu aciye yerekana ati ngibi ibingibi n'ivyemeza yuko bitagenze neza nayo ko umuntu ashobora kuronka amajwi menshi angana gutyo je ndibaza yuko atari gitangaza haba ngaha muri Afrika mbere niwe yarimwe na rimwe je ndibuka igihe umukuru w'igihugu cy'u Faransa yitwa Chirac yitoza hanyuma abafaransa bakabona yuko uwo bahiganwa yapfa mu mugambwe bavuga ngo ni imigambwe dore extreme droite babona yuko ashobora kumutsinda abantu baragiye hamwe amajwi yose bayashyira hamwe hanyuma ndibuka yuko uburyo bw'u Faransa yaronse amajwi ashaka kuri biro bwa kwicana ejo bundi umukuru w'u Faransa wari mu kibanza cy'ubu igihe yahiganwa na Marine Le Pen twarabonye nabo ngende kwihuta kuri benshi kuronka amajwi menshi rero soko mu soko bwa muntu abayibye abandamba haba mu Burundi abahe urahize ukarabwire byagenze hanyuma ari bimenyetso ukabyerekana mugabo ufite kuvuga gusa utabuze uti iki kibyerekana
mwihweje aho mwarungitse abarorezi hari amakuru ariko aratangazwa bavuga ko hariho nk'abatoye kenshi ikahakaba na makarata gutora basanga ari masandugu ivyo bintu byo bari byo hari bintu bimeze nk'ivyo mwabonye
no kubwira kubyenzi twebwe tuvuga dushingiye ko twashoye gushika kurumva na kubwira ko twagiye ahantu bashika 13 mugabo kuki ucegeranye waduhaye mu kanya abagiye mu gihugu hagati twasanze hari amatora ibiro by'amatora bishika 1,600 bagiye mu byo numvise badushikirije nta ndumu yatubwiye ko yabonye aho bagiye bagira itutukuzo z'amasanga ubona gatoya hanwe yitubwiye na gatoya icyo gusa je numvise ahubwo cha meze nk'ikindangaza nuko usanga ahantu atari yake ahubwo abagiye gutora bari bake ibyo numvise bagenda bavuga ugasanga hari na hamwe mbere baba munsi ya 50% ibyo tuzoraba mu biharuro bya nyuma bizotangazwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora
ubu aho muri hifashe gute muri iki gihe ndiko bidatangazwa bisa n'itanezereje abatavuga rumwe na leta murafise amakenga ko ashobora kuba imvururu
reka twizere yuko nkuko natwe twabisabye kandi tukabihanura abene igihugu ba Tanzania mbere tukabihanura n'abahiganwa ko atanu umwe yofata inzira yo guca mu muturumbanyo agi mu kudurumanya igihugu agira ati ndiko ndasaba kurenganurwa yibaza ko yarenganijwe mbere ngahanoshimira cyane mbere nkuko wabivuze mu kanya uyu aserukiye umugabo cyane mu matora y'umukuru w'igihugu uko numvise yuko yavuze ati naho yoja mu byo kuvuga kwiyamamaza ahubwo kugira imyigaragambyo ngira ntiko nubyita yuko yasabye abenegihugu ati naho bobigira ntihagire n'umwe abigira akizemo ibintu byo kudurumbanya umutekano w'igihugu icyo ni cyiza kandi ndibaza yuko noneho bitoshika hiyo abantu bashobora kuronka n'ubundi buryo bwo kuraba neza ingene ibintu byagenze
hari n'amakuru yatangajwe avuga ko hariho abanyapolitike batavuga rumwe na leta bapfunzwe hari no muri Zanzibar bavuga ko ariko aritoza guhita icumugambwe ubutavuga rumwe n'ubutegetsi ashobora kuba ari mu munyororo ayo makuru mwarayumvise
urumva uravuga kumviriza jewe ndiko ndimo mukuru w'umugwi aje gucungira abatora uvuye muri bino bihugu bya Afrika y'ubuseruko ivyo mvuga ndabifatira cyane kuba byavuye mu byo abarorozi bacu bashoboye kubona aho bashitse aho bacitse aho rero urumva ndabatubwiye yuko yabonye ibyo icyo gituma nogira nti mu ntunga sinje kuvuga ibyo tudafite ibyemezo
muri rusange mu ntara ya Afurika y'amatora ashitse ni gake nk'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bayemera byo babiva ku bategetsi babiba amajwi cyangwa ibyo babiba ku banyamigambwe abaserukiye iyindi migambwe itavuga rumwe na leta badakomeye cyane cyane mu banyagihugu
nibyo iyo uri kurahiganwa iyo urishijwe si no matora gusa ntihabura akantu umva nawe kakubabaje mugabo kandi no kumwe yuko iyo abantu bariko barahiganwa haba ubutsinda n'ubutsindwa ariko rero icyo kumenya kandi nuko iyo wemera demokarasi ubutsinzwe ntibatsindaho kirano niho twarumvise n'abantu atari bake mu barongora bavuga bati nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi bavuga bati uwatsinzwe n'uwatsinze ntibatsinda abarundi bose basangiye igihugu icyo ni cya mbere icya kabiri buriya ugushaka kwabene igihugu cyane ko nyagihugu n'ikintu no kwita uko buriya muri mu batora mu mahiganwa mugifata akabanga kuko kenshi urashobora kwihenduti ko mbona baza ari benshi mu makoraniro nkoresha ubwo sijewe nyene cyo bazohamajwazona amajwi menshi nko mu Burundi twarabibonye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajyana 1960 ukabona abantu hagize imyamamazo iba baragiye umuganga ushangiye uriya ukorana benshi twarabibonye no 1963 twarabibonye n'ahandi ukabona rero barahindura igihambaye rero nuko umuntu yaba yiteguye ku mutima akagira ati jewe ijambo abarundi bazaba bashinze cyangwa abenda igihugu ahubwo bazaba bashinze icyo matora nicyo jambo nzoheza ngasonera nkagenderako hanyuma rero kurushwa birashobora kuba ku mvo nyinshi niyo rero yuko ushobora gusanga umuntu atiteguye bishemeye cyangwa afite imigambi idashaka ku mutima abantu batora ugasanga birimo imvo zishobora kuba nyinshi cyane.
Mutubwire amajambo make mu kurangiza ikiganiro, umurwi murongoye utekanya gukora iki, uzotangaza aho uhagaze ryari?
Ahubwo muri kano kanya nyine wewe umpamagaye narimbejeje gushikiriza abamenyeshamakuru kadabandi baje kudukurikira icyo no kwita itangazo ry'umugwi wacu mugo ndarisomye nk'umukuru w'uwo mugwi rivuga ibyo twabonye ingene ayo matora yagenze nk'uko tuje kubiganira. Hanyuma ikindi tuzokora rero nuko tuzogerageza tuzokwandika neza icyo no kwitangazo riravuye ririmo byinshi mbere n'inyuma twazotegura n'icyegeranyo no kwita raporo tuzoshyikiriza abashikiranganji bo muri kano karere k'ibihugu byo muri Afurika yo Afurika y'ubuseruko kuko niko bitunganijwe mategeko agenga iri shyirahamwe.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi mukaba kandi muri n'umukuru w'umurwi w'intumwa zishyirahamwe yo mu bihugu byo mu buseruko bwa Afurika zariko zicungera ayo matora zariko ziragenduza ayo matora. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane ku kano karyo tumwampaye kugira ngo tuvuge ingene twabonye ayo matora ngaha.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7, Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9. Na uko badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Inshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Mbashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Ngashimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera icyorezo cya virusi ya corona. Amajwi yegeranijwe na Fatuma Karara Animasi kuri mikoro, ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeyeho tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.